mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri 10 na Jodiane Nahazi ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya zimwe zimwe mu ngo nkuru nkuru urunani ngo bashingwa manza baburanira abahuye n'abakorewe ibyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu kavibe mu mpunyapunyo ruvuga ko rugiye kwitwarira leta ya Tanzania ku cemezo iherutse gufata cyo gutahukana impunzi z'abarundi baba bazifuza canke abatavyipfuza.
Yarona ni mategeko menshi abuza yuko igihugu kanaka kirungi kimunzi mu gihugu umutekano wazo tuwuhingiwe aha novuga itegeko mpuzamakungu rwanya guhohoterwa.
Uni maître Syriac ni bitegeka jeje migende yanire muri Kavibe ahatanga uturere tw'amategeko Tanzania izo bihunyanze mu gihe yo hirahira ikarungika izo mpunzi z'abarundi zitifuza gutahuka mu gihugu cyabo hagataho leta y'u Burundi yose kwibibona.
Uno munsi rero namba turi ngaha ni kimenyetso kitabesha ko leta y'u Burundi irongowe na nyirico bayo Petero nkuru nziza yakunda.
Uni Pascal barandagiye ho n'umushikiranganje jeje intwaro hagati mu Burundi asigura ko ugutahukana barundi bari muri Tanzania ari urukundo leta ibafitiye. Turabigaruka ko handi hato mu bihafi ya maradio yanyu mu gihugu cy'u Rwanda hatanguye ibikorwa byo kwiyamamaza kubashaka kuja mu nama nkinguza amateka. Akombanze ndabwire muri make ku mukuru w'ishyirahamwe ry'abanyarwanda ba muri Mozambique yaraye aguye mu mutego mu ibarabara akagandagurwa nk'uko n'abantu batashobora kumenyekana nk'uko byashikirijwe na police ya Mozambique. Bivugwa ko abagabo batatu bitwaje inkoho bategereye Louis Baziga w'imyaka 47 baca baramurasa ariko atwara imodokari aho yaravuye mu iduka muri district ya hitwa Bowane ni ku mugwa mukuru Maputo. Ambasaderi w'u Rwanda muri Mozambique Claude Niko bisanzwe yatangaje ko igipolisi cyatanguye amatohoza ariko ko atanumwe yikeka kumwica arafatwa icatumye yicwa gushika n'ubu ntikiramenyekana. Gusa baziganya kwigendera yarokotse abagombye kumugandagura muri 2016 akekwa kuba yari hafi y'ubutegetsi bwa Kigali kandi bamwe mu baba muri Mozambique bakeka ko ico gihe yagira yicwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yatangaje ejo kwa mbere ko hari amahirwe ko ashobora kuzobonana na perezida wa Iran Hassan Rouhani mu ndwi ziri imbere kugira ngo bagerageze kuganira ku masezerano mashasha ya nuclear azosubirayo mu 2015 Trump yavuyemo mu mwaka uheze. Trump abishikirije yabitangaje bariko barangiza inama y'abakuru b'ibihugu bitunze kuruta ibindi ku isi G7 mu Gifaransa asigura ko yibaza ko Irani igiye gushaka kubonana na Amerika. Perezida w'Ufaransa ku ruhande rwiwe Emmanuel Macron yamye agerageza kurondera uko Amerika na Irani boganira. Mu kiganiro ari kumwe na Trump n'abamenyeshamakuru, Macron yavuze ko yaganiriye na Rouhani kandi ko uwo mutegetsi wa Iran yiteze kuganira na Trump. Macron yemeje ko mu gihe abo bategetsi boganira bashobora kugira ico bashitseko. Mu kiganiro cihariye yahaye Ijwi rya Amerika Luc Coffey, umushakashatsi kuri politike mpuzamakungu mu kigo Heritage Foundation kiri i Washington, yashikirije ko kubona Trump yuguruye imiryango yo kuganira na perezida wa Iran zerekana ko uwo mubonano ushobora kuzoba mu mezi ari imbere kandi bikagira n'ico bivamo. Intumwa za Leta Zunze Amerika hamwe n'iz'Abataliban barahuriye i Doha ejo mu biganiro bishimikiye ko Washington igabanya abasirikare ifise muri Afghanistan. Umunsi wa kane w'ibyo biganiro by'incuro y'icenda intumwa zo ku mpande zose zaboneka n'inyandiko z'ivyaganiriwe ko nk'uko bishikirizwa n'umenyeshamakuru w'itororokezo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Intumwa z'Abataliban zavuze ko ziriko ziratoso ora utubazo tw'ubuhinga turi muri iyo ntego y'amasezerano agamije kurangiza intambara imaze imyaka 18. Umukuru w'intumwa za Amerika yatangaje ko ibintu bine bikuru vyitezwe muri ayo masezerano ari kumvikana kwivanwa ry'abasirikare mva makungu muri Afghanistan, guhagarika intambara, guhagarika ibikorwa vy'iterabwoba hamwe no kwemeranya ko kazoza k'ico gihugu gahagaze ku biganiro hagati y'abanyagihugu ba Afghanistan. radiyo ijwi ry'Amerika mukunda isanira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 metero 31 na 41 kugira mutwumve ku mugoroba muja kuri metero 19.22 turi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze kwiyamamaza ku bakandida senatere mu Rwanda vyatanguye ku mugwa mukuru Kigali vyatanguye mu karere ka Gasabo mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikirana ino nkuru tukatri kumwe kuri telefone Asumta amahoro ngaho mu Gasabo
Amahoro Diane
Ibikogwa vyatanguye gute bigeze muri kano kanya turiko turavugana
Yego urakoze cyane ibikorwa byatangiye mu gihe cy'asaine za mu gitondo umujyi wa Kigali urimo abakandida bane b'abasenateri bahazakemerwa gutorwa umusenateri umwe ubu rero niho byatangirijwe umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora niho batangirije iki gikorwa ku mugaragaro nk'uko byatangiriye mu mujyi wa Kigali ku rwego rw'igihugu uyu musenateri rero uko ari bane yagenda agahabwa iminota 15 akavuga ibijyanye n'ibijyanye bazamutora bakagerageza kumubaza ibibazo cyane cyane byinshi basangaga byibanda ku byerekeranye n'imiturire mu mujyi wa Kigali imibereho mu mujyi wa Kigali bibaza batetse hari icyo muza
Asumta turacyari kumwe Asumta uri kuratwumva aga telefone ka Asumta kawe itumva ariko turamumva Asumta uratwumva Asumta kabo itumva tumutakaje ku murongo wa telefone kamuhinga bw'ivyuma tubasabe bongere ba muturonderere hanyuma tugaruke kuri iyo nkuru ariko hagataho Temistocre Mutijima we ari mu burengerazuba bw'u Rwanda naho nyene hariko harabera ivyo bikorwa vyo kwiyamamaza Temistocre amahoro ngaho mu burengerazuba bw'u Rwanda
Amahoro Diane
Ego uri neza na neza muyahe ntari ya Temistocre
ndi mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda niho abakandida senateri bahatanira kuzahagararira intara y'uburengerazuba barimo kwiyamamariza ku biro by'akarere ka Rusizi
hanyuma ibikorwa byagenze gute muri ako karere
kugeza ubu ibikorwa byo kwiyamamaza byatangiye mu masaha y'ine za mu gitondo za hano mu Rwanda abakandida senateri barimo kwiyamamaza baragera kuri 15 kugeza ubu bose bamaze gushyikiriza imigabo n'imigambi yabo barajya imbere y'inteko igomba kuzatora kuko ntabwo abaturage bose ariko batora abasenateri ahubwo hatora njyanama z'uturere ndetse n'imirenge aha rero mu karere ka Rusizi hatatora abajyanama barenga 80 nibo bazatora abasenateri abo rero bakoraniye mu karere abakandida senateri bararanyura imbere zabagezaho imigabo n'imigambi yabo hanyuma n'ibyo bazakora mu gihe bazabashije gutorwa bagatambuka abo rero bakababaza n'ibibazo bakabisubiza umwe ku wundi hanyuma ibikorwa bigakomeza kugeza ubu rero bose uko bakabaye uko ari 15 bamaze kunyura imbere y'inteko izatora
yego abo 15 nabo nyine abazo bizorangira hatuyemo bangahe
muri aba 15 barimo kwiyamamaza intara y'uburengerazuba igomba guhagararirwa n'abasenateri batatu gusa hagomba gutorwamo batatu bonyine kugeza ubu rero intara y'uburengerazuba kimwe n'iy'uburasirazuba ndetse n'amajyepfo zifite abasenateri batatu batatu ni ukuvuga ko muri aba 15 hazatorwamo batatu bonyine
hanyuma muri make Temistocre abo 15 imigambi bafitiye ako karere bafitiye abanyagihugu bavuze ko ari nyamake
urebye na ntabwo nta gishya bagaragaza mu bizaga bavuga ko bazakora ibintu bavuga ni ibijyanye n'imirongo migari isanzwe ya guverinoma iteza imbere uburezi guteza imbere ubukungu gushyiraho amategeko yorohereza ishoramari gushyiraho amategeko ateza uburezi imbere mbese ni ibintu biri muri ya mirongo migari isanzwe ya guverinoma nibyo bongera bakagarukaho nyuma bakavuga ko bazakorera ubuvugizi abaturage bakaza kureba ibibazo bafite aho batuye nyuma bakajya gushyiraho amategeko agamije kubikemura.
Abazotorwa bazomenyekana ryari ibyavuye muri aya matora ni ryari?
Amatora azaba ku matariki ya 16, 17 ndetse na 18 ni ukuvuga ariko aba bahagarariye intara n'umujyi wa Kigali bazatorwa ku itariki 16 bose hamwe uko ari 12 nyuma rero nibwo hazakurikiraho gutora abahagarariye amashuri makuru na za kaminuza za leta ndetse kimwe n'izigenga nyuma rero abaza abatoye bazagaragara bazamenyekana nyuma ku itariki ya 19
Mm. Urakoze cyane rwose Temisocre turaza kongera mu makuru yacu yo hanyuma ugira umunsi mwiza n'akazi keza
ndabashimiye cyane nange Diane
Asumta Kabuyi uragarutse ku murongo wa telefone agatelefone kari katugoye nuko rero abo bariko biyamamaza kuzoserukira abanyakigali bobo imigambi nyamukuru bashikirije ni yahe
nibyo nari ntangiye kuvuga mbere ko telefone dutenguha navuze ko benshi bagaragaje ko bavuze ko azaharanira cyane ko ubwiyongere bw'abaturage bwagabanuka aravuga ati ni umuntu wagiye gukora cyane cyane mu byerekeranye n'imibereho myiza y'abaturage aravuga ati iyo abaturage babaye benshi ubukungu bw'igihugu buradindira ugasanga nyine iterambere rirabuze babigarutseho abandi baravuze bati tuzagerageza kwegera abaturage tubabaza tubegera kugira ngo twumve ibibazo byabo ari naho abagize inteko itora wasanga basatira bavuga bati twebwe dutuye mu mujyi wa Kigali ariko usanga ibibazo byo mu mujyi wa Kigali binyuranye batese muzatuvuganira muzadushyiraho amategeko yorohereza buri munyarwanda wese gutura mu mujyi wa Kigali yaba afite ubushobozi n'utabufite aha rero niho abasenateri batuje ko ubundi muri sena ntabwo sena itora amategeko gutora amategeko nibyo nitwo badepite ahubwo abasenateri bakavuga batubavuganira ku kibazo runaka kigeze kuri guverinoma kigeze mu nzego za gikemura
urakoze cyane rwose Asumta Kabuyi turaza kongera nawe mu makuru yacu yo hanyuma tumira mate gato hama duce twerekeza mu gihugu cy'u Burundi nena yice ku masonga nkitangura unanirwa abashingwa manza baburanira bahuye n'abakorewe ibyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu kavibe mu mfunyafunyo ni collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi ruvuga ko rugiye kwitwarira leta ya Tanzania ku cemezo iherutse gufata cyo gutahukana impunzi z'abarundi zibishaka n'izitavyifuza inkuru irambuye na mugenzi wacu Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza
Runani kavibe ruvuga ko utatangajwe na gato no mwumvikano wabaye ku munsi w'Imana uheze hagati ya leta z'u Burundi na Tanzania wo gutahukana impunzi haba ku bushake bwazo cyangwa zitavyifuza biciye mu masezerano yasinywe n'abashyiranganje b'intwaro hagati mu gihugu bizo bihugu bibiri Mesa se yake nibitegekaje rw'imigenderanire muri urwo runani rw'abashingwa manza b'Abarundi agaruka ku turorero twatumye we n'abagenzi be badatungurwa n'ibyatangajwe na Kangi Rugola umushyiranganje w'intwaro hagati muri Tanzania
umutegetsi nyene yaramaze kuvuga amajambo nk'ayo itariki ya 24 z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze mu ikambi y'impunzi ya Ndota yari yavuze ibisa n'izo nyene zo guca ivutu impunzi z'abarundi avuga yuko batemeye gutaha ku nguvu bazofungwa cyangwa bakagirirwa nabi mu bundi buryo kandi hari n'abandi bategetsi b'igihugu cya Tanzania bari bamaze kuvuga nk'ibyo hano uvuga nk'umukuru w'igihugu wenyine Magufuli murabyibuka mu kwezi kw'indwi 2017 aheje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yaciye avuga ati abantu ariko bavuga ko mu gihugu cy'u Burundi atamahora hari bakwiye kubihagarika aho twebwe muri kavide biradutangaza ko twumvise amajambo nk'aya kandi hari abyegeranyo by'amashyirahamwe hagati y'akazi na muntu biguma byerekana yuko ubwicanyi mu Burundi n'ibindi byazagahomera munwa bihari kandi nta kintu nakime kigaragaza ko biriko biragabanuka cyane cyane akabaho n'ubwoba ko bidoshishikara biba nabi mu gihe twegereje amatora y'2022
Kabibe yagiza Tanzania guhonyanga amateka agenga impunzi
igihugu cya Tanzania ibintu kiriko kirangira ku mpunzi z'abarundi biranyuranye cyane n'amaesimaje ridike international ahantu uvuga nk'amategeko mpuzamakungu asanzwe akingira impunzi ku mashado 1950 kandi hariho n'andi mategeko menshi abuza yuko igihugu kanaka kirunga ikimpunzi mu gihugu umutekano wazo utawuhingiwe ahantu uvuga nk'itegeko mpuzamakungu igwanya guhohoterwa hariho n'andi mategeko mpuzamakungu notamizere ke le dispatcho force la charte africaine des droits de l'homme et des peuples la convention de l'unité africaine le registre des peuples populaires des réfugiés en Afrique n'ibindi n'ibindi si nubigaruka ko cyane ibyo kuko ikintu yuko igihugu kidashobora na rimwe kwirukana impunzi mu gihugu zavuyemo kandi bigaragara yuko zishobora kugirwa nabi icyo ni ikintu mu mategeko mpuzamakungu gisanzwe kizwi kandi nibaza yuko abategetsi ba Tanzania izo babikora babizi
ibyo Tanzania ikora yumvikanye n'u Burundi umushikiranganje Pascal barandagiye w'intwari yo hagati mu gihugu abiyindi nsiguro aha yari nduta ku munsi wa gatanu uheze nyuma y'imyaka 2 yamaze atajayo
uno munsi rero namba turi ngaha ni kimenyetso kitabesha ko leta y'u Burundi irongowe na nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza bakunda igitumi bakunda uko turi ngaha nka leta tubabwira gutaha siko ibihugu byose bibikora twabibonye mu kahise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti abahunze nibagumeyo abangaha barakwiye twese tubivuga siso tuvuga tuti umwana w'u Burundi ahari hose umuvuka Burundi cyanke akomoka ku Burundi nataye mu gihugu ciwe igihugu kiteguye kubakira n'ugweze
imbere yuko kibakira muri kavibe ho biteguriye kuja muri za sentare
mwebwe muri kavibe turiko turiyumvira ingene bwo kwitwarira igihugu ca Tanzania mu masentare mpuzamakungu cane cane mu karere kandi duhamagarira andi mashirahamwe yose agwanira gatira kazi na muntu haba mu Burundi canke mu karere ko yoja hamwe agakora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi z'abarundi zitanwe ku nguvu kandi izo mpunzi z'abarundi ntizibandanye zicwa ntizibandanye zifatwa ku nguvu ntizibandanye zihohoterwa
ayo mabi bwana barandagira asanga atahandi mpunzi zo yahungira atari mu gihugu cazibarutse
amatongo yanyu muzibasangaho uzosanga byajemo ingorane leta n'iki habereye kugira musubize itongo ryiwe mwima amatwi abababesha bababwira ibintu byo kugendera mu kirere e mama ngo ejo muzogenda muri Etazini e mama ngo ejo muzogenda mu Budagi mu bihugu bya Buraya ubwo n'uruhendo ivyo bihugu bya kabisaho bishyira abanyafurika bamwe biriko baragwa mu mazi babuze iyo baja bagwa mu biyaga bagwa yo kubera iki
kugeza mu mpera z'ukwezi kw'indwi uwo mwaka ibisata bije rwo gufasha impunzi byavuga ko abarundi bacatse ubuhungiro mu karere ari 342,000 687,067 mu myaka iheze baharurwa mu gice cy'umuriyoni leta y'u Burundi yakatari gake yagirije ibyo bisata ko bigagamisha ibitigiri kandi bimwe muri byo bibuze impunzi gutahuka ibyo byagirije na rugo yabigarutseko mu kiganiro yahamenyesha makuru ku munsi w'Imana anagiza amashyirahamwe kubwiwe yiyita yahanira gato y'akazi na muntu atakindajejwe atari gutera ubwoba impunzi ngo ntizitahuke yagiriye kasezeranira ko zizotahukanwa mu Burundi zanka byakunda Eloge Urikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
Eloge Urikaneza ico kiganiro namenyesha makuru tubwiye rero na mugenzi wacu James Jovin na yari yacitabiriye reka twibutse ivyahavugiwe
Muri nama n'abanyamakuru bwana Tangir Gora yavuze yuko yemeranye na mugenzi we w'Urundi Pascal Barandagiye yuko guhera mu kwezi kw'icumi uyu mwaka w'2019 azobanza igikorwa cyo gutahukana impunzi zikeneye gutaha n'izidakeneye gutaha zose hamwe
jambo la kwanza la msingi ambalo tulikubaliana ni kwamba sasa tuanze kuwarejesha wakimbizi kutoka Burundi
ikintu cya mbere gikuru twumvikanye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi no kubanza gutahukana impunzi mu gihugu cy'amavuko ni kubera iki ni kubera havugwa amahoro
warudi kwao lakini pia tulikubaliana idadi ya watu wakimbizi watakao kuwa wanarejeshwa Burundi 2000 kila wiki kwa maana wanaweza
ikindi twumvikanye yuko tuzoza tutahukana impunzi 2000 Burundi ibyo bitigiri ni kubera twabanjije kuraba ubushobozi bwo kubatwara n'ubushobozi bwo kubakira mu gihugu cyabo
uwezo wa kuwapeleka na uwezo wa kuwapokea kule nchini Burundi.
Icyaro tegeje nakantu gato gusa ngo abiyandikishije ku bushake bwabo. Iyo ngingo ntayo tuzosubira gukorera ko. Igihe bahunga ntibahunze ku bushake bwabo no gusubirayo bizobuko nyene. Icyo ni cyambe cya kabiri ikibazo cyatumye bahunga yari ntambara. Ariko leta yabo itubarira yuko havugwa amahoro. Kubwiye mpamvu tuzotahukana abarundi bose. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zitakamba zivuga yuko zitokwemera gutahukanwa ku nguvu kubera icyo bahunze babona yuko kitarakemuka kandi byatumye bahunga biratandukanye.
Igihugu cya Tanzania tudahishana twako cyahaze camaze kuruha impunzi z'abarundi kuko buruko bukeye oho ni mutahe ni mutahe ko mu bindi bihugu atababwira za Malawi turaze ari inkambi za Mozambique u Rwanda za Sudani za Kenya za Uganda na nawe turya twumva bagenda kwashikimira abana ni batahe ni batahe mu giki gihugu gusa nimba je sinzi none uko nondo kivuga iki gihugu mu gihe ko yatunaniwe nidushikirize UN imenye ahidutwa ko UN afise uko niho dufasha nibayirekurire UN ivuga ati bana impunzi twazinaniwe twazirushe nituzikene kuri buno butaka bwacu.
Igihe umuntu yovuga ngo yavyakiye neza ni hamwe mu gihe cyo guhunga bo bagiye inama akavuga ati mwampunzi mwe mwabanyagihugu b'u Burundi manza muhunge n'igihugu cyamara gutekana kuko tufise ingorane muri politike nizamara gutukana zosha kuza kwatora kuko intambara yavuye kuri bo nabo n'ubu yasubiye kuboneka kuri bo nabo none vyoboneka gute ko bashaka kudutora kandi n'igihe cyo guhunga bategeza batumenyesha ati ni muhunge uri niho hageze ko tugiye aho twashaka gutaha kandi utahira muri wa muriro nyine.
Ee biraboneka nyine ko ahasigaye ko buzoca tuvyuke dusanga abajeketi n'inkoni nyinshi nyinshi turizwa kugite kuko nico gisigaye UN nibije mu twayisavye cyane igerageze idufashe irabe amarira y'impunzi irabe umubabaro w'impunzi.
Kangirugora yavuze yuko n'isi yose amashyirahamwe afashe impunzi na bamwe mu bitwa abaharanira agateka kazi na muntu nibo bazibira impunzi gutahuka mu gihugu cyabo. Ubwizo mpamvu yagabishije amashyirahamwe umuntu umwe umwe n'abaharanira agateka kazi na muntu kudasubira icyo gikorwa.
Tarehe moja mushangaye masukia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi.
Nimuzo tangare kubona imiduga itwara impunzi yuzuye mu nkambi zose guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi.
Wanaibuka jumuiya za kimataifa, mashirika shirika haya na wenzetu mtu mmoja mmoja raia wafanya kazi wanaibuka wanaanza kutoa kauli za kupotosha.
Harabiyita ngo nabaharanira agateka k'umuntu n'amashyirahamwe nibo bama babuza abantu gutaha bavuga yuko tubatwara ku nguvu. Ariko ibihugu bibiri Tanzania n'u Burundi byose bishakira amahoro impunzi nako byo batwara mu muriro.
Inakuwaje sisi tunapowarudisha kule mnasema kwamba tunawarudisha kwa nguvu alafu mnasema tunawapeleka kuhatarisha maisha yao wakati hayo mambo hayapo tena? Kama kuna mtu anadhani haya mnayosema haya natishia nyao ajaribu
ubona yuko ibivyo mvuga ndimo ndabakanga azokuibonera mu kwezi kwa cumi.
Tumeshajipanga na kukubaliana nchi mbili lazima wote tuamrishe nyumbi.
Mu nama yabereye mu nkambi za Nduta na Mutenderi yo guhimiriza impunzi gutahuka wa gatano w'indwi iheze Bwana Rugora yari yaremesheje agatima impunzi yuko atazotahukanwa ku nguvu. Ariko mu nama n'abanyamakuru bibaye ukundi. Ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi ku isi yose UNHCR ntacyo ribivuga ko mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Twaragerageje rero kurondera HCR kugira ngo twumve ico bivuga ko muri umuseko na James yavuze Jovini navuze ko tutarashobora kubaronka ariko hakagira ico HCR ishami rya ONU gita impunzi ritangariza ijwi rya Amerika tuzoca tubibamenyesha.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,470 igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mundwiheza bavuze ibingoma z'i Burundi bahungiye mu Rwanda bagiye mahigano y'umuco muri Kenya. Ivyo vyatumye leta y'i Burundi yiyamiriza ico gikorwa ivuga ko Rwanda rwatwaye akaranga ku Burundi. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yagendeye bamwe mu bavuze ibingoma i Kigali mu Rwanda aja kuraba ingene basanzwe bakoresha uwo mwisho w'ingoma kugira ngo bibesheho mu buzima bwabo.
Sanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi kubera turasanzwe turabarundi bari muri iki gihugu abatsindaro
uwo no murisha w'ingoma z'Burundi uri kuvuga izo Kigali mu Rwanda abariko barawuvuza bambaye ibendera y'igihugu cabo batsi naho turahimbawe
twumva dusubiye kwiyegereza igihugu cyacu twumva turi abarundi twumva koko dukumbuye iwacu ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje.
Nubwo ruko rw'abarundi barenga gato mirongo ibiri bari mu mugwi bise intwari bivugira ko ari abambasaderi b'igihugu kitabatumye
umambasaderi w'igihugu cyanje n'uwo kishyira inyuma ntuzokinkuramo anderekana amamuko yanje wongera nkagumya akaranga k'igihugu cyacu wumva yuko igihugu cyawe giserukiye wambaye idarapo ry'igihugu
ikaba ari idarapo naryo twubaha twaba turi mu Burundi cyangwa turi mu mahanga.
Omerzo yisaba ajeje kumenyesha makuru muri uwo mugwi avuga ko iruhande yo kurondera uburyo bwo kubaho uwo mugwi ufite intumbero yo kwigisha akaranga abana bakiri bato bazi igihugu cabo canke abatakizi.
Uwo mugwi ufite intumbero yo kwigisha abana bakiri bato imico n'akaranga vy'u Burundi tubicishije mu gutamba ingoma canke n'ibindi byose bigaragaza akaranga ku Burundi bahera ku myaka 5 gushika ku myaka 50 bavukiye mu Burundi bakaza ngaha n'abandi bavukiye ngaha batarahonyeza ikirenge mu Burundi bamenye imico n'akaranga biranga igihugu abavyeyi babo bavuyemo. Ariko uwo mugwi urafasha abari muri wo gushobora kuronka udufaranga duke duke tubafasha mu kwikenura mbese no gushobora kuronka ukuntu biyinguruza hirya no hino iyo bagiye gukora ibikorwa bitandukanye.
Uwo mutimbo nawe ariko aravuza ingoma ayikoreye ku mutwe yemeza ko umurisho w'ingoma ari wo umubeshejeho atuvuga nabi ingoma no mugwanya.
Umwe mbavuga ati ikintu sizo gituka ingoma nta muntu ashobora kuzituka ingoma kuko ziratubeshejeho turabayo turariha inzu turariha ibyambagwa turariha ifungurwa mu bisanzwe nta ngorane akaranga ku Burundi izo ngoma ubona ziratubeshejeho cyane
nakaze musanzwe
ubu jewe niko kazi kanje niko kazi nkora niko ikintu kinzindura turaronka kandi n'abantu bino ino mu Rwanda barazi barakunda ingoma z'u Burundi cyane.
Ingoma bavuza sizo bahunganye zimenezo basanze mu buhungiro izindi nazo nizo bikorera bonyene kuzikana nkuko babivuga mu rurimi rw'ingoma.
Nuko imirisho ibitako nta kintu tumwe bujumbura ishatu turazironderaho ingoma tukazikana kuko twavuye urundi tubizi ibikoresho ngoma bimeze neza.
Muri kino gihe cici bavuga ko bagiye kubukura mu cibo kuko imanza zizo banyinshi zaba izabagira ubugene canke gusaba no gukwa mu rubanza rumwe bashobora gutahana amafaranga y'u Rwanda arenga ibihumbi amajana abiri gutyo bakabona kwibeshaho no gukora neza akazi kabo bahamagarira n'abandi bahunze bazi imyuga itandukanye canke bari mu migwi ndangakaranga kubibandanya kugira ngo bareke kwama bateze amaboko kanatsinda bati akimu hana kazi mvuri hise. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Nuko rero Pierre Claver Niyonkuru tugushimire twongere dushimire na bagenzi bawe bose bagize ico baterera kugira ngo iwanyu mu ntara y'uno munsi ishobore kuboneka. Yakoze Magbili ya biro yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Voyatek yashikanye aho iwanyu nanje Diane Nahazwe turi kumwe kuri mikro tuze kongera mu masaha ari imbere mu kurindira ndayifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu mu byo muri ko murakoramwo vyose Imana ibije imbere.